VOA. Iyi ni Ijwi rya Amerika. Turamukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 10 z'ukwezi kwa munani, n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, turi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Intumbero y'iyi festival Amahoro ni gukoranya Abarundi bose aho boba bari, tuyifashijemo n'indirimbo z'abaririmbyi donc b'i Burundi, no mu buryo bw'inkino bifasha mu gukoranya cyane cyane urwaruka.
Uyu ni Gratin Mbonayo, ni umuhuza bikorwa mu isabukuru yitiriwe Amahoro iriko irategurwa mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika, nkuko tubibashikirije mu Burundi buca habisabukuru ryitiriwe Amahoro, rizoba guhera igenekerezo rya 12 gushika igenekerezo rya 21 z'uku kwezi k'umunani. Abatunganije iryo sabukuru mu kiganiro bahaye amakuru kuri uyu munsi wa gatatu, bamesha ko bafise umwizero ko abaririmbyi bahunze igihugu bazoza muri iryo sabukuru. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatsi.
Icivugo cy'iryo sabukuru ni icyo dufana kiri cyo dupfa. Iryo sabukuru rizo mara ikiringo cy'indwi kuba yiteguye n'akajyo keza ko guhuza Abarundi. Gatambo nayo ni umuhuza bikorwa muri iryo sabukuru.
Intumbero y'iyi festival Amahoro ni gukoranya Abarundi bose aho boba bari, tuyifashijemo n'indirimbo z'abaririmbyi donc b'i Burundi, no mu buryo bw'inkino bifasha mu gukoranya cyane cyane urwaruka.
Mu itekanje kurangurwa muri iryo sabukuru hari ibyo kwinonora imitsi nk'amahiganwa yo koga, imipira y'amaboko nka volleyball na tennis. Ibi nabyo bizotangura ku bigenekezo ya 12 gushyikirizwa ya 70 kwezi k'umunani. Iryo sabukuru rizosozerwa n'igitaramo cy'abaririmbyi kizobera ku kibuga cyitiriwe Umwagadufu wa Gasore mu gisagara cya Bujumbura ku munsi wa Mungu tariki 21 kwezi k'umunani. Muri icyo gitaramo nta muririmbyi n'umwe akumiriwe, haba ku bari mu gihugu cyangwa abari hanze. Bino Simba v'imbere batazira memba arongoye ishyirahamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi rimwe amashyirahamwe rikoyategura iryo sabukuru.
Sabukuru twise sabukuru ry'amahoro ryuguruye imiryango ku baririmbyi bose bari hanze n'abari ngaha mu gihugu. Abantu bose biyumva yuko ubutumwa buciye mu ndirimbo ari igikomeye rwose. Tukavuga duti na karyo keza ku baririmbyi abari ngaha n'abari hanze, kuko kwerekana yuko ikintu cyitwa amahoro.
Kuva mu Burundi habaye ibyo kwiyamiriza gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, hari abaririmbyi ari umugwi w'Abarundi bahunze. Abo nabo genje basigiye mu gihugu bari bafise inguvu nyinshi, nkuko bivugwa na Christian Xavier umesha makuru kuri radio Isanganiro ako biganiro vy'umuziki kuva mu mwaka 2003.
Abari ngani bo benshi mugabo abagiye nabo bafise inguvu nyinshi n'abaririmbyi bakomeye gose, naho atari benshi cyane nibo bari bakomeye. Bayo ya Hello Line Story, hariho Satbi, hariho Mukombuzi, hariho benshi ba Afro, hariho aba n'abacuraranzi, abagitariste bose baragiye, ababate ba Orga bavuza mu bubare bwa hari Kigali.
Mushiramo je bayirimbya Mikeza Musician afite mwizero ko bayirimbyi bagiye bazokwitaba iryo sabukuru. Yama ntacemeza ko bazoza batubwiye.
Ari witwa Arafro, ari witwa Edika Moso, ari Satbi, Satroma Bafi kwa mwita. Abo nuvura yuko ubukono kanya ari ubijeje uko baravugana, baravugana ku buryo ngo masaha bizwa namenye neza yuko.
Mu kiganiro abari ko batumwe iryo sabukuru batumwe ku bamenyesha makuru kuri wa gatatu, abenshi bakuru babajije kubijyana n'umutekano cyane cyane ku bayirimbyi bahunze igihugu. Yama yishu zatanzwe ntizanyuze bamwe mu baraho. Aleno Vamanirambona numenyesha makuru muri radio y'imico kama.
Mu gitarabona ko bose bahuriza ko amahoro ahari, bangavuga bati hari abantu batogitogwa ibiziga nk'abaririmbyi bari mu Rwanda cyangwa bahunze kino gihugu. Barakubwira bati iyo fasi sabukuru twe birashobora kutugora kuyizamo kuko ntitwumva ko duteka andiwe. Hama twabajije tuti mbega garantie de securite, nkabo yiyumva ko mbongo boba haki hantu bakehanije ku mahoro yabo, ku mutekano wabo byogenda gute? Ishora avuga ati barashobora kuza garantie umutekano zo guhari. Mugabo rero urupa ko umuntu yamana utubazo ukaba ati gute, ni bande bazohagarikiye, mbega no yo garantie izotangura ryari, ihere ryari? Ubwo nta uzohaba aheragiza igiteramo hama mu nyuma ya garantie igiteramo giheze ugasanga barijwe ibindi. Novuga ko inyishi tatumeza.
abo barinzi baza bataza bwo barinzi basiye mu gihe cy'u Burundi bavuga yuko atakizopfa naho Imana Platini batazira King Plata numwe bayirimbye ari mu gihe cy'u Burundi
ubu mwaka uraheze ubuye ibintu bitifashe neza uzo wari umunsi wo kuraba ukuntu kuja hamwe tugasubira hamwe tukaba mu mahoro mu bataje sinibaza ko byo uhagarara kuko twe turi ngaha turifuza amahoro n'abari hanze barifuza amahoro ko barifuza gutaha ni mu gihugu cyabo ndizeye neza ko bizogenda neza twe turi ngaha turabaririnzi abagiye n'abaririnzi ni kwa kundi nyene n'umuziki kugenda imbere
ngomenya ko igisabo kuri ko yategurwa n'amashida hamwe umunani muri yo harimo amashida hamwe nza makungu nkaza hashtag na pamu hamwe n'amashida hamwe kukira madini ari mu Burundi ibujumbura mu Burundi fidelite shatse ijuri ya Amerika
Urakoze Fidelite mu Burundi kandi cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko inteko mpuzamakungu zigizwe n'abapolisi barenga 200 zidakenewe muri ico gihugu iyo niyo nyishu yahaye abashinga amateka n'abakenguza amateka kuri uyu munsi wa gatatu yari yagiye gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu kiringo cy'amezi 6 n'ubushikiranganje 8 bumwe gukira inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka Bujumbura mu Burundi
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yabwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko bushikiranganje 8 ajejwe kuri 2022 bugize leta y'u Burundi bwaranguye ibitari bike mu kiringo cy'amezi 6 arangiye ico Gaston Sindimwo ashira imbere nuko barongoye ubushikiranganje ajejwe bishikiye mu gihugu hagati mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi yagaruse ku ngingo y'inama ya onijejwe umutekano ku isi yo kurungika inteko mpuzamakungu mu Burundi kandi umutekano wifashe neza umukenguza amateka Reverien Dikuriyo
turatahura ingene abanyagihugu ariko barakora amutekano ariko agaruka mbuga hariho igipande cy'isi bisubiza inyuma ikavuga ngo sibyo mu kirundo avuga ngo ugomba kujya ntabwo cyo gukoza umva n'ubu rero turatera imbere umutekano mbuga bagashaka kuvuga ngo twarasubiye inyuma ngo nibaza n'ingabo ngo nibaza n'abapolisi ibyo navyo twagomba yuko umutubariza neza kugira ngo umwene igihugu murundi abitahure neza
kuri ico kibazo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishuye kwizo nteko zidakenewe muri kino gihe mu Burundi kuko umutekano wifashe neza abaserukira abandi bagarutse kubijanye no gukundishwa igihugu bavuga ko vyatitutse muri abo harimo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka Anise Niyongabo asanga barundi batayaga neza igihugu cabo mu makungu agasaba ko bohabwa inyigisho zo gukunda no gukundishwa igihugu
ngaha uri kurumviriza radio canke ubwiye ahantu abantu bakoraniye kumviriza abantu ngene bayaga bakunda kuvuga ibintu bibi biba mu gihugu ariko hariho ibintu byiza cyane uburundi bufise kandi bwisangije mbere gusumba ibindi bihugu abantu badakunda gushira imbere kugira rero abantu bige gukunda igihugu cyabo bwo kwiga ubwa mbere kukivuga neza
Icegera cha mbere c'umukuru w'igihugu aremeza ko abarundi batagikunda igihugu nk'uko amaze kuvyibonera Gaston Sindimwo aravuga bimwe mu vyokorwa kugira abarundi basubire ku murongo
ni kibazo ko turibaza ati mbega ntitwosubiza abantu bakaramutse idrapo kiya turazi ko tukiriye abanyeshuri cyangwa ngwaruka aho ubonye idrapo ikiraduga ukarengana bacuba guhagarikaho nyene ugafukamo ukiri gufukamye uraba iyo idrapo iko yaduga kuko no muryo rurimbo rw'igihugu cacu harimo inyigisho zo gukunda igihugu nibaza yuko nkuko mwabivuze tugiye kuraba nabijejwe kugira ngo izo nyigisho zo gukunda igihugu tangure mwishure kumirimo ya misi yose hanyuma bitandukire na bene igihugu
iruhande y'izo nyigisho zo gukunda no gukundishwa igihugu abashinga amateka basaba ko honatangwa inyigisho ku basirikare izo nazo zoba arizo kubigisha kuva abanura n'akageso ko gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishura ko abasirikare bataravavadona na ku kageso bari kurushi Gaston Sindimwo aremera ko kubigisha bikenewe ariko ko hakwiye gushingwa amategeko
Munzego z'umutekano byinshi nko mu gisirikare biza bivuye hanze murayibona twebwe rero nibaza yuko n'amategeko bishoboka yuko ashingwa zoyashinga mugabo twoshaka cyane cyane itegeko rikuru ni ukwigisha
umukuru w'inama ashinga amateka Pascal Nyabenda yaranarongoye ibikorwa byo kuri no wa gatatu nawe yashikirije makenga kubijanye n'igwirira najya abantu riri ku murindi udasanzwe mu Burundi yasabye ko hoba politiki itomoye kugira ico kibazo gitoroga umuti icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yashikirije ko ico kibazo atari cyo gutangira inyishu vuba na bwango Gaston Sindimwo yishuye ko intambwe ya mbere ko bugu himiriza Barundi naye ku kibazo c'imigendranire hagati y'u Burundi n'u Rwanda kitifashe neza neza muri kino gihe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishuye abashinga amateka ko atamvura idahita bivuye kuri bene ivyo bihugu bibiri ingorane zihari zizotore gumuti ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
arakoze mugenzi wa Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America mutwumvira kuri FM 104.3 ikigari mu Rwanda mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2
Chuti z'ijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya America kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya America makuru yacu arabandanya mu gisagara ca Ngozi hariko harabisekeza ryo kugara ubunywero n'uburiro bidakwije amategeko mu by'isuku muri ico gisagara bene amazu yugawe bavuga ko bahawe ikiringo gito cyo gushyira mu ngiro ivyari bibuze ni nkuru dushikirizwa kandi twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Muri karitiye ya Kigarama iri mu gisagara ca Ngozi niho hugawe ubunywero n'uburiro vyinshi umunyagihugu ari mu bugariwe uburiro avuga ko ivyo bari basabwe gukora n'igisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganya magara mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi bari bakozemwo ibitari bike
amudusanze ni mu Kigarama tukaba twaye dusanzwe turangura ibikorwa byo guteka restora restora ntonto y'abanyagihugu batoba ni naho kandi twebwe umuryango ni naho hari hadutunze kuko tufunguriye abo banyagihugu natwe niho twahava tugafungura twaturitse imikanda munda kubera ko abategetsi baje bagasanga ngo ntihakwije gukora natwe turavuga tuti none kibura n'iki kitugikore baratubwiye amatoilette twarayakoze gusiga mu nzu twarabikoze no kuvuga mu byo bari bategetse byose twari twarabitunganije ariko nitubona kumenga barashaka kusubira kutugururira ngo tubandanye dukore
umunyagihugu avuga ko ikiringo bari bahawe ari gito cyane kugira babe bakoze ibyo basabwa n'amategeko kugira uburiro bwiwe bwemeregwe gukora iruhande yiwe yamara hari uwundi mukenyezi afise ubunywero yemeza ko bari bagabishijwe hakiri kare kiretse ko bimwe mu byo basabwe bisaba uburyo bwinshi nko gusiga amarangi gusubiramo isima ishaje n'ibindi iyo ngingo yatumye havuka umwumvikano muke hagati y'abapanze amazu na beneyo
nk'aba bapangaye nk'uko batwugariye nta n'umashuri akuduha n'amahera n'ubu batari karakora nta guhamahera umva rero twebwe natwe duca tugira ingorane kwashusanga rero tugize ingorane tukaca mu guhazuka nk'uko ubugariye wewe ako karesitora watanze ati nibagakoreremo bagakoreremo iresitora cyangwa arakazu ushize ngaho ngo badandaze intuze nk'utuyoga bagashabaza bakugara nawe ucugira ingorane kandi uwo nawe yaje kuguha utwo dufaranga yatuguhaye kugira ngo arondere nawe ubuzima ubuzima ari bwasharira guhagarara mugashamushwana subiza nkubagize nk'ibintu hamwe byo mara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri cyatugira ingoro
ubunywero n'uburiro bwugawe bugendegwa n'abanyagihugu bato bato bisumamwo mu buzi buto buto mu gisagara ca Ngozi kuko ibiciro biborohereza ntiborohewe gufungura igihe cy'isaha zitandatu aho twashika aho muri karitsiye ya Kigarama mute no munsi barose yafungura saa sita
oya nta na hamwe kabisa
aho rufungurira
abacarugara mwebwe bica nyene mwiye minsi ihetse
none munsi byaborohewe
oya
none ama restora meze neza kwije amategeko muraje kuyafunguramo
gusarazimbye nkubu niyo tugiye kuza turihebera mu mwino minsi ariko dusanga umuntu asesagura wahora ukoresha igihumbi cy'ukoresha bibiri
kananirimbye kuza kubihiga mu ntuzenya ikinyamihiryo naya aho byabutse nyine bitubona hugaye
ubu none wagize urugendo rungana gute
kwisaha yose n'ero umba uri ku kazi umba ukigakoze utacufata urundi rugendo programa y'ibikogo ka cyubura yihagarika
kuri ico gikogwa cyo kugara umunywero n'uburiro budakwije amategeko mu gisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganya magara mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi batweretse imvo n'imvano yacu mu nyandiko z'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ro nyanganda sida niketegiwe nimero 2345 CAB 2016 ryo kuwa 14 ukwezi kw'indwi 2016 umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Josiane Nije imbere yisunze ivyasabwe n'intama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yandikiye abayobozi b'intara z'ubuvuzi kugenzura ubunywero n'uburiro mu gisagara cha Bujumbura no mu bisagara byo hagati mu gihugu aca abasaba kurungika urutonde rw'ibibanza bizoba bidakwije inama nkuru y'umutekano y'igihugu nk'uko iboneka muri ugo rwandiko yasaba ko uwugurura ubunywero canke uburiro yoba yarabisavye akavyemeregwa ufise uburiro canke ubunywero budakwije ibisabwa akugarigwa gushika abikwije igisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganya magara mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi cyaciye kigira igenzura cy'ivyo bibanza kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 ibibanza 172 by'uburiro cyangwa ubunywero byo mu gisagara cya Ngozi akaba ari byo byarungitswe mu bushikiranganje ko bidakwije nivyo bibanza biriko birugagwa uno munsi nabajejwe intwaro nkuko umushikiranganje w'amagara y'abantu yanditse abisaba mugenzi we w'intwaro yo hagati mu gihugu mwikete nimero 2382 CAB 2016 ryo kuwa 19 umwaka w'2016 ariko mu gisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganya magara mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi bakaba babwiye ijwi rya Amerika ko abakosoye ivyo bari babuze kuva habaye igenzura batugarigwa Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jeremy Nyonzimba ndasubiye kubara mutsano ngenda bahikaze inshuti bakunze bikiyago cha politique Ntorere kazoza No munsi tugarutse ku kibazo kijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Tugashimikira ku vyumviro vya politike ku vyerekeye ingingo y'inama nkuru ya cy'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU inumero 23 3 iherutse kwemezwa yo kurungika abapolisi 228 mu gihugu cy'u Burundi bazaba baje gufasha mu vyerekeye kunganira umutekano no guhagarikira ibyerekeye yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu abanyapolitike batandukanye barafise ingene bakiriye iyo ngingo muri kino kiganiro tukajya kumva aho urongoye umugambwe Radebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi n'umuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu Honorable Fenias Nigaba bahagaze kuri iyo ngingo yo kurungika abapolisi 228 mu gihugu cy'u Burundi yaherutse gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bisabwe n'igihugu cy'u Bufaransa abatumire reka nsabe Terence Manirakiza abaganirize
Vugana
Eka rero mukwinjira muneza na neza mu kiganiro twakire umutumire kuri telefone mushinga nahe Feneas Nigaba turabara mu kije tunabaha nikaze.
Mahoro neza ndabashimiye cyane ko mwadutumiye.
Nkuko mwabyumvise mwebwe mu kwadukurikirana akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu mpere kuri wenyene wakira gute ingingo y'igisata cyawo nikije umutekano.
Twebwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu nkuko umugambwe ushira imbere iby'agateka kazi na muntu ugashira imbere ibyo igihugu cyubakiye ku mategeko ugashira imbere bijyanye n'umutekano kuri bose atankunzi atamwana n'ikinono kandi tukaba tuzi ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa iyo ngingo twebwe twabonye ko twoyishyigikira cyane twayakiriye neza cyane cyane kubera igitigiri igitigiri kibateza kutwungikira benshi cyane kuko kugira ngo baze kudufasha ariko twe dushima intumbero kubona ubwego nka ruriya rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rutanguye kubona ko mu gihugu cy'u Burundi hageze ko gorungika abantu baza kuraba ibiri ko birakoregwayo icyumviro turagishima turabona ko baramaze kubona neza ko mu Burundi hari bitagenda neza ari nacyo gituma biyumviye gufata iyo ngingo turabishima turabikenguruka tukibaza ko n'abandi bo bikenguruka bakabishima kuko ari biza gufasha kugira ngo tuve mu izi ngwane turimwo bitume igihugu gishobora kogorora bitume nkuko mwabivuze dushobora kugarukana umutekano ushobora kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi bigatuma kandi dushobora gusimbataza ibyo gateka kazi na muntu.
Reka tugaruke muri studio Jean Dodier Mutabazi ingingo muyakira gute
twebwe mu mugambwe Radebu n'indi migambwe ducuditse harimo imwe twari twarajanye mu matora abarundi barazi yuko jewe nari umwe mu bakandida bahiganiwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu naho ntaronse amahigwe yo gutsinda kandi tukaba twebwe turi tutavuga rumwe na leta ijya ngingo suku yakira nabi gusa twarayiyamirije icyatumye tuyiyamiriza sikindi bayifashe batisunze ukuri kubera iyo uriko uraraba uko ibintu byagiye biragenda ubwa mbere gihe ariko arafata ijya ngingo umuntu uze uwaserukira ubufaransa ari ubufaransa bwazanye icyo bita proposition integuro bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe ihunyabwoko ihunyabwoko benshi baranasongora akavuga ati ni ihunyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabi ihunyabwoko rya politike bijya n'ibintu bitaba bifashe aro icyo ni kinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga icyo cya mbere sinabwaga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihunyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihunyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika inyo African naho nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza a igisirikare kirimo abantu 5,000 maprobu mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buka yuko ni gihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabira ntuzeye uko Burundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa kimwe cya maprobu uribuka yuko barakivuze bijya 5,000 turasubira turasigura turongera kandi turavuga tuti nibaza bazuba baje bateye igihugu cy'u Burundi bazuba baje guhagarika demokarasi
kumbure ibyo turaza tubigaruke
turabigarukako
kandi hijambo mugenza wa Phineas mugenza bavuze yuko ingingo idakenewe mu Burundi kuko ifatiye ku binyoma mwebwe kubganye mubona yuko mumeza yuko ikenewe kubera iki
yewe numubabaro mwinshi kuvuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yofatira ingingo likufatiye kubinyoma na genda numva biteye akababaro cyane kuko ryashira hamwe nishira hamwe rifise ingene rikora rifise ibyo rikorera ko bigaza gufata inyinga ruko ryatohoje rero turavye aha mu Burundi uyu munsi hari uwovuga ngo nta bantu bafunzwe barenganywa uzuye ubusho uyu munsi uvuga ha mu Burundi ngo nta bari ko baratoteza abandi babahora ibyimviro byabo bya politiki uyu munsi uvuga ko nta bantu barenga 2500 bataye igihugu bakomoka kubera ibintu by'umutekano bitameze neza uyu munsi uwombwira ko mu Burundi tabanyuruzwa nitumenye irengero ryabo uyu munsi uwombwira ko mu Burundi amaradiyo akora uyu munsi uwombwira ko uyu munsi mu Burundi amashyirahamwe ategameye adahari igicaro bya politiki akora neza uyu munsi uwombwira neza ko imigambwe ikora ukuri kwamye ibyo byose rero umuntu abibonye acabona ko mu gihugu cy'u Burundi hariho ibitagenda neza rero iyo abantu ishyiramo muzima ku nkaririya ribonye ko mu gihugu hariho ibitagenda neza riratohoza hamarika kuko barafise amategeko abagenga s'abantu bahuruduka n'abantu bafise ibintu bakorera ko kandi nabahinga
reka tukiri ngaho nyene tukaruke muri studio gatoya ngaruke kwa Jean de Dieu Mutabazi hamwe ingingo igiye mu ngiro uburundi bwohombi
cha ndakiza ko mugabo Phineas Turazi nayo twahorana muri Frodeo kandi nari nibagiye kumuramutsa yari ngira ngari muri Cibitoke ndamuramukije mugabo
abahora neza Mutabazi
je ndakome urandamukiza abanya Cibitoke bose
uragaruke muri Frode burera ariko
kandi oya kandi aba Frode benshi ariko bari yizira muri radio ushaka nje iyo bari ko barava reka mugabo ntunyibagize icyumviro
reka tugaruke ku kimiro cyo munsi
eh Phineas niyo mpaririza imigambwe ngaha irenga 40 kandi irakora nabaze ari mu mugambwe sawanya Frode bu no mugambwe utavuga rumwe no butegetse baragira manama ukuri kwamye baheruka nukunagura inzego zabo aho yovuga ko imigambo idakora sinide kudondagura iyindi ica kabiri aravuga amaradiyo amaradiyo menshi ara yose arakora ayadakora ni imwe RPA hakaba niyo yonyene izindi nazo zivugira ziracyarondera uburyo ihangane
ibyo reka tubireke tuduge ku ijambo gino munsi
reka nduge ku ijambo kazi mavuze ko ari ubutungane bufise ntuze ubutungane aribwo bukalifia
bukora neza
ubutungane nibwo bukalifia ko hari kosa cyangwa atakosa ni vyiza ntibivuye mu kanwa ki wawe
ubutungane bukora neza
nukuvuga nagiranze kuri abo bavuze ngo abaprisoni abantu bafunzwe Phineas uzotembere mu ma prison hariho abana bari bashigikiye imigumuko mu kwezi kwa gatatu umwaka wahera barekuwe uravyumva mvuga aba mineur hanyuma hariho abandi ba prisonier abo ba prisonier nabo bita do droit commun nokuvuga bakoze ibicumuro none Phineas nk'umuntu nk'abantu batuririye wa mwana mu nyakabiga bakamuturira mu ipine ushaka ntibafungwe hanyuma ikindi nacyo bavuze amakado disparition abantu bavuga ngo batamenye irengero ryabo abantu bamaze kuvugwa ngo barabuze irengero ryabo hanyuma bagasanga harimo abapfuye bahisanye n'ugwa karago abo basanze mu mantuze mu makambi imahama no mu Buganda ni Makivale abo byabaye ibinyoma twabeshuje
murato abari umwanya watekanijwe aya makuru garukiye ngaha n'ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mugume ku maradio yanyu mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikrofoni.